Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi.
Ndabahaye mwiriwe nshuti namwe bagenzi bangashimye gukurikira radio Nzamba gateka kawe. Turi ku munsi wa gatandatu ugenekerezo rya 18 munyonyo. Uyu ni wa mwanya ugukurikira makuru mu kirundi mushiritswa na Josine Kaze. Akaba agizwe n'izindi nkuru zikurikira. Igitigiri c'abasirikare b'abarundi bahanganye n'umuhari M23 carongerejwe batayo igirindwi y'abasirikare bari bamaze indwi zitatu ku nkengera z'igisagara ca Bukavu baraye bahambije bagenzi babo bari mu gisagara ca Goma bo muri Tafok nayo yasi. Makuru ajanye n'agateka kazi na muntu imyidogo ni yose manyororo wo mwibohero rya Rutana aho bidogera babatwara ko babaka ku nguvu amafaranga menshi utavana ko abanyororo bashasha umwe wese bamwaka amahera ari hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 300 kugira ronke icumba ryamamwo. Mu kiganiro ku isoko naco cuno munsi kiza gushimikira ku ndwi yahariwe abagwanyi iri kirahimbazwa ngango Sende DFDD kuva kuri uno wa kane. Aya n'ayandi ni mukanya ndasubiye kubaramutsa.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umvirizi radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ano makuru tuyahereye mu gisata cy'umutekano. Abasirikare b'u Burundi bari mu rwego rwa Tafok bahanganye n'umuhari M23 baraye bongerejwe batayo y'indwi yari mazindwi zirenga zitatu mu nkengera z'igisagara ca Bukavu mu ntara ya Kivu yepfo baraye basanze bagenzi babo bo muri Tafok na yase mu gisagara ca Goma. Abasirikare b'u Burundi bari muri Kivu ya ruguru bakaba aribo bafise amakenga kwitunganywa ry'ibikorwa barimwo cane cane kubijanye n'uburyo bakoresha hamwe n'amategeko abagenga. Inkuru ya Bonfils Niyongere.
Abasirikare bari bashitse mu gisagara ca Goma ni batayindwi irongowe na Lieutenant Colonel Nkurikiye batazirangete. Amakuru atangwa n'abasirikare akavuga ko bose hamwe barenga amajana indwi baje inyuma y'iminsi idashika cumi haje abandi bo muri batayo umunani irongowe na Lieutenant Colonel Radisla Singira nkabo yaje ava mu ndwi iheze ku mudugugu mu ntara ya Bubanza. Muri kino gihe abasirikare b'u Burundi bari mu ntara ya Kivu ya ruguru baharugwa mu barenga ibihumbi bitatu muri Tafoke, umwumvikano hagati y'ibihugu by'u Burundi na Congo. Abasirikare hiyongera ko abari mu butumwa bwa Afrika y'ubuseruko bavuye ku birindiro byabo bakaje hamwe na Tafoke mu gisagara ca Goma. Abasirikare bakaba bafise ihangiro ryo guhangana n'umuhari M23 gwanya leta ya Congo. Abasirikare b'u Burundi bari muri ubwo butumwa bafise amadidane ku mategeko abagenga eka mbere n'agaciro kabute bagenewe. Kuri uyu wa kano heze umwe mu basirikare b'u Burundi yavuye ku kirindiro amaze iminsi ibiri ataronka ibifungurwa ashitse ku kirindiro gikuru c'ikambi atwagwamo. Amakuru atangwa n'abasirikare avuga ko yashitse abaza ko atabifungurwa byoboneka. Bamwe mu basirikare batangura kumutera imiragwe na watabishura akoresheje ikigwanisho ciwe arasa amasasu atari make. Abakuru aho kumwumviriza n'ikibazo yo bafise baciye amwaka ikigwanisho bamusubiza ku kirindiro. Bamwe mu basirikare bagenzi we bavuga ko yari kumvirizwa hanyuma abakuru bagakurikirana ko amafaranga agenewe gusumira abasirikare abashikira uko bikwiye. Ivyo abasirikare bavuga ko bamwe mu babatwara boba batanga ayo bishakiye bigatuma abasirikare bazazanirwa mbere bigatuma na morale ku rugamba bahanganye n'umuhari M23 igabanuka. Basaba ko bamenyeshwa uko ibikorwa byabo bitunganijwe bakanamenyeshwa uko agaciro kabute n'umukando bagenewe mu rugamba barimo n'umuhari M23 ruzoharugwa. Yaba leta y'u Burundi canke leta ya Congo mu ntambara abasirikare bari muri Tafoke barimo n'umuhari M23 mu ntara ya Kivu mu buraruko ntaco barigera bashaka kuyivuga ko.
Dutandukira igisata kijanye n'agateka kazi na muntu. Abanyororo bo mu ibohero ry'intara ya Rutana baridogera barongoye muri iryo bohero ko babatangisha amahera y'urutavana ko. Amakuru hadyo Inzamba ikura muri iryo bohero avuga ko abanyororo bashasha batangishwa ku nguvu amahera ava ku bihumbi 50 by'amarundi gushika ku bihumbi 300 by'amahera y'amarundi kugira baronke icumba cyo kuryamamwo. Idyo ni idyo na Josephine Jones Nkunzimana.
Nkuko amakuru dukura mu ibohero rya Rutana bivuga, abarongoye abandi banyororo muri iryo bohero batangisha ku ngufu bagenzi babo amahera menshi kugira baronke icumba cyo kuraramwo. Ayo makuru nyene yemeza ko icumba kizimbutse cya mbere gitangishwa amahera 50,000, igikurikira kikarihishwa 150,000, ica gatatu nacyo kigatangishwa 200,000, ica nyuma ari nacyo kizimbye kigatangishwa amahera y'amarundi 300,000. Nivyo bivugwa mu gihe umushikiranganje w'ubutungane yari yatanze itegeko kuko ibyo gutangisha ayo mahera abanyororo bihagarara. Umuyobozi w'ibohero rya Rutana akaba yaragirishije nawe inama abo barongoye abandi mu ibohero kugira ahagarike iryo tangisho ry'amahera. Aho guheba iyo ngeso nk'uko amakuru ava mu ibohero bivuga, icumba bita VIP cyahora gitangishwa amafaranga 500,000 cyashyizwe ku 300,000. Amakuru nayo atangwa n'abegereye iryo bohero rya Rutana atanga akaruro kavuba k'abanyororo 18 bagizwe n'abadandaza n'abadereva hamwe n'abakozi ba Uber yo muri komini Giharo baheruka kurungikwa mu ibohero rya Rutana. Umwe wese yarihishijwe 300,000 kugira aronke icumba, bose bakaba barishe 5,500,000. Aya makuru akavuga ko bari ku isonga ry'abo batoza amahera hari uwitwa Jeremy Karenzo hamwe n'uwitwa Rafael. Amakuru dukura muri iryo bohero avuga ko udashoboye gutanga ayo mahera akubitswa agashaya n'abandi banyororo ngo bajejwe umutekano. Ikindi nacyo akabuzwa naho ajyama n'abo bitwa ko baserukira abandi banyororo kugezaho umuryango wiwe uzana amahera asabwa. Aba bafungwa bo mu ibohero rya Rutana bagasaba ko ivyo gutangishwa amahera vyohagarara ku vyumba vyubatswe na leta. Uruganda ngo hari inzama gatika kawe ni turashobora kuronka kuri telefone umuyobozi ajezwe ibohero rya Rutana kugira ngo ibyo bivuze ko kuri iyo myidogo y'abanyororo.
Imbere yo gutandukira ikiganiro ku isoko tumira mata.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri web3 akaburungu inzamba akaburungu org.
Ikiganiro ku isoko cy'uno munsi gishimikira ku ndwi yahari wabagwanyi iri kuhimbazwa n'ingango ya CNDD-FDD kuva ku munsi wa kane ku isoko mugishikirizwa na Emile Nibasumba.
Ku isoko. Ku isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Kuva ku munsi wa kane umugambwe CNDD-FDD uri kuhimbaza indwi witiriye intwari zahabuje amahoro na demokarasi, kariyo ndwi yitwa iy'abagwanyi. Ku munsi wo gutanguza ibikorwa by'iyo ndwi, umukuru w'igihugu cy'u Burundi arongoye n'urwego rw'inararibonye muri uwo mugambwe uri ku butegetsi yerekanye ko ingwano CNDD-FDD yateye mu gihugu yatumye demokarasi itsimbatara. Abandi banyepolitike babivuga ku iki? Kaze mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwo wa 18 munyonyo mu 2023 kuri mikro muri kumwe na Emile Nibasumba. Ndabahaye ikaze. Igihe umugambwe CNDD-FDD watanguza indwi witiriye intwari hari ku munsi wa kane, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye asanzwe arongoye urwego rw'inararibonye rukurira izindi nzego zose mu mugambwe uri ku butegetsi, yavuze ko urugamba rw'umuheto rwa CNDD-FDD rwatumye u Burundi busubira ku murongo kubera ko inzira zose za politike zari zananiwe.
Birumvikana ko abenegihugu umunsi umwe babafise uburenganzira ni kujya bujya uburenganzira kwa Gasore yarafise bwuko ategerezwa kugwanya intwaro z'agahotoro n'agacinyizo mugamo urabona bacha mugandagura. Ndadaye yaraje kugarukana demokarasi ati uko bigenda kose tuzogwana gushika dushitse, mugakavuga ati twese tuzogwana n'umuheto tuzogwanisha politiki. Mwarabonye yuko nuvuga politiki ntacyo ari kivuze, nta kindi cyari gisigaye atari uko abenegihugu bonyine bavuga bati twigwaneko.
Ubikishije ku muvugizi wawo Epitas Nshimirimana, umugambwe MSD wowo ubona ko CNDD-FDD yahemukiye abarundi bari bayizeye bakanayitangira?
Twebwe muri MSD tubona ko ari ugusuzugura abarundi, kuko uwo mugambwe wahemukiye vy'indenza rugero abarundi bari bawizeye bakawuterera ikiguzi kitagira uko kingana kugira ngo ushobore gushika ku butegetsi. Ngaha muribuka ko igihe umuhari CNDD-FDD wagwana abarundi sinzi bashesha amaraso yabo, ibintu byabo byahatikiriye ico kiguzi cy'amaraso y'abarundi n'ibintu byabo ntizari byatanzwe kugira ngo igihugu gikorokere mu manga nk'iyo kirimo no munsi. Abarundi bapfuye ntibapfuye kugira ngo abana babo, kugira ngo abuzukuru babo bazocugwe bufuni na buhoro bongere bakubitwa ikimoko nabitwa ko bagwaniye kazoza ku Burundi. Mugende murabe aho CNDD-FDD igeze igihugu. Ibintu byose mu bisata byose by'igihugu byarayangaye. Igihugu nta butungane gifite. Igihugu ntikigira umutekano wo gukingirwa canke wo gukingira kubaho uno munsi. Ni ukuvuga wa mutekano wo kuticwa nta wuhari. Wa mutekano w'uko abantu baronka ibyo bafungura, w'uko abantu bavugwa, w'uko abantu biga neza, ivyo nta bihari mu gihugu. Igihugu nta burenganzira na bumwe umunyagihugu agifise. Igihugu kigeze mu mayira abiri n'ibintu biteye isoni cyane.
Kuri mikro ya bagenzi bacu ba radio Inzamba, umuvugizi w'umugambwe MSD Epitas Nshimirimana yavuze kandi ko ivyuko abanyagihugu bikura ku intwaro z'agahotoro babihuriza ko n'umukuru w'igihugu.
Mu ijambo President Ndayishimiye yashikirije abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD yarayibukije abagumya banga n'abarundi bose kwiyo haje intwaro z'agahotoro, kwiyo haje intwaro zirenganya, intwaro zitoteza zikongera zigakorera amahano abanyagihugu, ngo nk'uko biri mu masezerano mpuzamakungu ko nabo nyene bafite uburenganzira bwo guhaguruka bakigwanira kugira ngo bikure ko intwaro bene izo zitwaza igitugu. Ako kamo rero niko nagira mfatireko kugira ngo nsaba abarundi bose bagafatireko baheze baze dufatane mu nda twese hamwe tugwanye intwaro ya Evariste Ndayishimiye n'umugambwe wiwe CNDD-FDD, kuko intwaro yiwe ni intwaro y'agahotoro, intwaro yiwe ni intwaro y'igikenye, ni intwaro y'akarenganyo, ni intwaro yangaza igakorera ibidakorwa abarundi. Nico gituma rero twe tubona ko hari ko ararengerana kw'abarundi tuyikurako. Hanyuma nagira kandi mbonereho nakajyo ko kuvunira kagohe abategetsi b'u Burundi kuva kuri Ndayishimiye, nibibuke ko abanyagihugu badashobora kuzobihanganira. Turazi ko umunsi uri izina bazobereka kuba nyote w'intwaro ya demokrasi, intwari nywanisha ikongera igatunganiriza abarundi. Nico gituma kahise kivyo bita urugamba kari gakwiye kuba karabigishije, kuko biboneka neza ko ataco bigeze bakigirako kandi ko ataco bagakuyemo.
Byari bitegekanijwe ko indwi yahariwe intwari yatunganijwe n'umugambwe CNDD-FDD irangira uno munsi. Ikiganiro ku isoko cyo kuwa 18 munyonyo mu 2023 nacyo kigarukiye ngaha. Mwese mwaduteze abiri turabakengurukiye. Emile Nibasumba ni je nariko ndabashikiriza iki kiganiro cy'urunani rw'ibimenyesha makuru RPA Inzamba na Renaissance, naho kuwa gatandatu za Imana ibishatse.
Cyari kiganiro ku isoko.
Imbere gusozera ano makuru dukurikira ibyanditswe n'inyamakuru bitandukanye ku Burundi mukamushikirizwa na Eddie Claude Nininazwe.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Kaze mwese muri ano makuru yanditswe n'ibinyesha makuru muri nondwi cyatanguriye kuri SOS Media cyanditse ku basirikare b'u Burundi barungitswe mu gihugu kibanyi cya Congo iharanye intwaro rusangi bagiye ku ruhande rw'abasoda b'ibihugu biri mu ishyirahamwe rya Afrika Buseruko. Barirukanywe n'umuhari w'abanyekongo M23 urwanya leta ya Congo mu bisagara vya Kichanga na Mweso mu karere ka Masisi ni muri Kivu ya ruguru. Hari kwa gatatu wino ndwi turiko turasozera ihunga ryabo basoda riremezwa n'umuhari M23 wonyene n'indi migwi ishigikiye leta ya Congo igwanira muri ako karere. Ekana dunia Ambroise yaserukira amashirahamwe yigenga muri ako karere aravyemeza. Ariko rero Kapiteni Norbert Nsabimana avugira abasirikare b'u Burundi barungitswe i Congo arahakana ayo makuru. Tubandanye no makuru n'ikimenyesha makuru iwacu canditse kubatowe mu nama mpanuza jambo ya komine Mukaza bo muri quartier Ineses ni mu gisagara ca Bujumbura. Nabo ntibararonswa agaciro kabute kabo baronswa buri mezi atatu. Bamwe muri abo batowe ngo bamaze imyaka itatu badakabakavye utwo dufaranga bandikiwe, ngo iyo bagiye kubaza inyishungo yama ari yayindi, ngo babwira ko ikibazo cabo kiriko kiratorerwa inyishu. Tuve mu kimenyesha makuru iwacu tuje muri Net Press, aho kivuga ku ngorane umukenyezi w'umurundi kazi yagiye gukora akazi muri Arabia Saudita afise mu gihe amaze amezi icumi abamukoresha batamuhemba, mu gihe yari yagiye gusaba akazi nkuko bimaze iminsi bikogwa na bamwe mu bakenyezi n'abigeme b'abarundi kazi. Kubwa Net Press, uwo mukenyezi aturuka mu ntara ya Kayanza mu bwaruko bw'igihugu, asaba abagira neza kumufasha ubuza kwisonga mubo, asaba n'umukuru w'igihugu Varsito Ndayishimiye. Tukiri kuri Net Press nyene, kivuga abantu batandatu babakukuruke bahoze mu gisoda n'igipolisi bapfungiwe mu ibohero rikuru rya Bururi kuva ku igenekerezo rya 26 z'ukwezi kw'icumi uno mwaka. Iryo fungwa ngo rifitanye isano n'umuntu yishwe ku igenekerezo rya 15 z'ukwezi kwa cumi uno mwaka nyene, umutumba Ntunda wa zone Gasibe komine ya Matana. Igipolisi cyaciye gifata abo bantu kija kubapfunga, imiryango yabo bapfunzwe ikaba ibangamiwe na banyene kubura umuntu. Ku igenekerezo rya 11 z'uku kwezi kwa 11, imiryango y'abo bantu yaratewe n'abantu bivugwa ko ari abo mu muryango wabuze. Mu nama y'imvukira zo ku mutumba Gasibe haravuzwe amazina yabo. Kubwa Net Press, izo ngorane zoba zafashe intumbero ijana kwivangura rifatiye kumoko. Ariyo niho tugarukije amakuru yanditswe n'imenyesha makuru muri nondwi turiko turasozera. Mwarakumunaye Diplode ni nahazwe nkanda basezeye, mugire ibihe byiza aho muherereye naho utaha kuri Radio Inzamba agateka kawo.
Amakuru yanditswe n'iminyamakuru kuri Radio Inzamba.
Nino nga dusozere ya makuru ya chwe kuru yu waga tanda tu nga wanuchimie mwebwe mwese mga duteze yomi kaba ndabifurije ijoro giza na huguta.